Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abahagarariye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo mu Rwanda bahawe amahugurwa ku mvugo idakomeretsa.
Ntabwo byoroshye, ariko imvugo nziza buriya iruta ibyo kurya. Iyo umuntu niyo bafite ibyo kurya ukamubwira nabi arababara, ariko niyo yaba afite inzara ukamubwira neza, imvugo nziza yururutsa umutima.
Uyu ni umwe rero muri abo bayobozi bahawe aya mahugurwa, naho abana b'impunzi b'Abarundi n'Abanyarwanda mu nkambi ya Kintele ni muri Repubulika ya Congo Brazzaville barangije amashuri abanza ari aba mbere mu gihugu cyose. Ni mu kanya iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ariko mureke mbere yo kuyinjiramo tubanze duha umwanya Aloyizi Bigirimana atunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko yananiwe gushinga leta nshasha, hakaba hasigaye ko Benny Gantz bahiganywe mu matora nawe agerageza bimukundiye akazi umutegetsi mushasha w'ico gihugu. Ariko mu gihe nawe yonanirwa, Israeli izocitunganya ayandi matora ya gatatu y'abashinga amateka kuva mu kwezi kwa kane. Netanyahu yaramaze ibiri ngo bine ku butegetsi, yari kagerageza kurondera ica gatanu nk'umushikiranganji wa mbere. Avuga ko azohakana leta yose izoshingwa na Gantz mu gihe izobirimwo abashinga amateka b'Abarabu. Abo Netanyahu avuga ko bakora iterabwoba kandi banka ukubaho kw'igihugu cya Israeli. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga ko zizogumiza bamwe mu basirikare bayo hafi ibibanza birimwo ibitoro mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya kugira babikingire ntibifatwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Byashikirijwe n'umushikiranganji wa Amerika ajeje kwivuna abanse jo ku munsi wa mbere. Umugwi w'imodokari za gisirikare zirenga ijana zirimwo n'abasirikare ba Amerika bajabutse muri Iraki bava muri Siriya ejo ku munsi wa mbere. Ni mu mugambi wa Perezida Donald Trump wo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Amerika mu ndwi iheze yarumvikanye amasezerano na Turukiya yo guhagarika intambara iminsi itanu kugira abarwanyi b'Abakurde bave ku rubibe mu karere k'ibirometero 32. Tukivuga kuri ayo masezerano nyene, Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariko araremera bagenzi we bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi mu gihe kiringo cy'amasezerano yemeranije na Amerika ku barwanyi b'Abakurde bo muri Siriya cegereje kurangira. Erdogan aranegura ibihugu bihurikiye muri OTAN hamwe n'ubumwe bwa Buraya kubataco bakoze ngo barwanye Abakurde mu buraruko bwa Siriya mu gihe bitekanijwe ko abarwanyi b'Abakurde baheraheza kuva mu bice barimwo kuri uyu wa kabiri. Erdogan agabisha Washington ko aritegerezwa kugira uruhara mu kumenya ko byubahirijwe mu gihe bitobuko. Turukiya yemeza ko imirwano izoca isubira. Erdogan atekanya kubonana na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin kuri uyu munsi wa kabiri. Muri Afrika, leta ya Sudani yaremeye ko imfashanyo zirungikwa mu bice by'igihugu byasinzikaye, yongera kandi kunagura amasezerano yo guhagarika intambara yumvikanye n'imihari irwanya leta mu biganiro by'amahoro byabereye muri Sudani yo mu manuko. Khartoum yemeye kureka imfashanyo zikinjira gufasha abanyagihugu basinzikaye inyuma yaho intwaro ya Omar Bashir yari yarazihagaritse igihe kitari gito. Abategetsi bo ku mpande zose bavuze ko leta nshasha y'i Khartoum hamwe n'imihari ibiri y'abarwanyi basinye mu kwitangazo ryo kugumiza imiryango y'ibiganiro yuguruye. Igihugu cya Iran kivuga ko cyahaye Amerika urutonde rw'Abanya-Iran bafungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakeneye gufungurwa. Ni mu mugambi wo guhanahana imbohe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi w'umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Abbas Musavi yavuze ko Abanya-Iran bashika kuri 20 aribo bafungiwe muri Amerika kubyagirije avuga ko ataho bifatiye. Irani nayo ifunze Abanyamerika bashika kuri 4 nabo bagirizwa ivyaha Iran ivuga ko bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cha Iran. Uruhagarara rumaze imyaka n'imyaka hagati ya Washington na Tehran kongerekanye kuva mu mwaka uheze igihe President Trump yakura Amerika mu masezerano ya nuclear yo mu mwaka w'2015 hagati y'ibihugu rutura hamwe n'ico gihugu cha Iran.
Aloyezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, naho mukurikire aya makuru y'iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ejo kuwa mbere i Kigali mu Rwanda, abaserukira impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahawe inyigisho ku buyobozi bwiza n'imvugo idakomeretsa. Irihugurwa ryateguwe n'ishyirahamwe rirwanya ibyiyumviro by'itsembabwoko mu karere k'ibiyaga bigari, Forum pour la mémoire vigilante, umuryango ufite icyicaro i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru.
Kucigwa c'uburongozi bwiza leadership, umuhinga yigenga yagitanze ahamagarira abo baserukira abandi kwitanga batiziganya kugira ngo impunzi ntizigire kwikorera amagogwa y'ubuhungiro no gutwagwa nabi. Bakarihirijwe ubwenge mu kwitaho no gutunganiriza neza abo baserukira. Nayo ku mvugo idasonga kandi idakomeretsa, communication of violent, izo ndongozi zihamagarirwa kwiyubara mu mvugo bakirinda imvugo ibabaza canke ihamagarira ugwanko, nyabuna bagatanga ubutumwa butomoye kandi buhumuriza bose. Kadagi Benoit aserukira impunzi z'abakongomani atizeje hageze.
Nje ndabona hari ibintu byinshi byinshi twakoraga tutabizi, katwe tuyoboye impunzi. Impunzi n'abantu bafite ubuzima bugoranye, badutura ibibazo byinshi, ariko izi nyigisho tumaze kwiga batubwiye uburyo tugomba kwifata mu bibazo no kuyobora neza abo dukuriye, mu buryo bwo kubavugisha neza nubwo tutaba dufite igisubizo ku bibazo, ariko imvugo nziza buriya ituma mitima yururuka abo muyoboye bakishima. N'inyigisho za zingira mu maro.
Na mugenzi we umwe mu baserukira impunzi z'abarundi ni nkuko bavuga ko ari cyo bagiye guhindura kubera inyigisho bahawe.
Ikicigwa kirimo iby'uburongozi bwiza n'icerekeye kuvuga dukoresheje imbabare y'amatwi mu kwishura abatugana, nasaba yuko n'ibintu bikomeye mu buzima bw'impunzi, impunzi tuba tumerewe nabi, naho twitwa ko duserukira abandi, imvugo twaho dukoresha mu kwishura ibinabiriya twaba turimo turakora mu byo mu mirimo y'impunzi, nasanze kenshi dukunda kubabaza imitima, dukunda kuterekana icyo ari cyo umurongozi, uko umurongozi yishura abamugana.
Yamara bemeza ko kurongora no kuganiriza impunzi ari gikogwa kitoroshe kubera ubuzima bwoje bwa minsi yose zibamwo.
Tabwo byoroshe, ariko imvugo nziza buriya iruta ibyo kurya. Iyo umuntu niyo bafite ibyo kurya ukamubwira naba arababara, ariko niyo yaba afite inzara ukamubwira neza, imvugo nziza yururutse umutima.
Ntibyoroshe kuko nawe ubusanzwe uri impunzi, kuko bo baza bashavuye bazi ko baje gutukutura ibibazo kandi bazi kuza gutorera umuti. Bene wacu baba barushe, baba bashonje, baba bafite aho baraye, bigasaba ko twakoresha ijambo ry'uburongozi bwiza tubavugishe nk'abo batoye kugira batorere inyishu z'ibibazo bafise, tumenya naho twoja kubadodorera.
Aho niho ishyirahamwe FMV Forum pour la mémoire vigilante rigwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko mu karere rifatira mu kwerekana ko izo nyigisho zihawe abazikeneye. Ferdinand Ayiragije asarukira FMV imbere y'amategeko.
Twararavye ikibazo dufise muri aka karere k'ibiyaga binini, urwanko rwabibwe bituruka ku burongozi bubi twatwiyumvira yuko umunsi twokwigishwa uburongozi bwiza n'imvugo itababaza twaziteguriye impunzi tubanje kwiyumvira abayobozi abarongoye impunzi twifuza yuko impunzi zose nabimukira umuntu wese ari muri iki gihugu cy'u Rwanda avoma ku mahoro avoma ku buyobozi bwiza buhari maze niyasubira mu gihugu iwe canke bishitse akunguruza kaja mu bindi bihugu agende atwaye ubwo buyobozi bwiza
abazitavye nabaserukira abandi canke batwara amashiramwe y'impunzi ikigali imuhanga nihuye abatwara FMV bafadikanije n'umuryango IG Trust wigisha gukinga ihonyabwoko n'ubundi bwicanye bw'ikirenga rikigisha kandi amahoro inyuma y'intambara cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini bizeza ko ari gikorwa kizobandanya kigashikira indongozi nyinshi zishoboka mu mpunzi n'abimukira bari mu Rwanda. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Uyu munsi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagera kuri 300 bavuye mu byabo bageze mu mujyi wa Uvira bavuga bahunga icyo bita ibitero by'abamayimayi mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri iyi ntara rero ya Kivu y'Epfo, Vedaste Ngabo, adufitiye ibindi.
Zimwe mu mpunzi zageze Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho twazisanze ku ruzi rwa Mugaja, zimwe ziri gukaraba, ababyeyi bari konsa abana, abagabo nabo bicaye ku mabuye bari kuruhuka. Batubwiye bimwe mu bibazo bahuye nabyo muri izi ntambara zigiye kumara amezi 5.
Duseze impunzi nyinshi zihagaze ziri mu bihuru, abagabo baratemaguwe inka zarashize, duterwa na mayimayi.
Muri make abo dusize ni abantu bameze nabi. Ijambo rya mbere, bafite ubwoba ku buryo n'impunzi zibacumbikiwemo zishobora guterwa umwanya uwo ari wo wose. Inka ziragenda ku munsi ku munsi, abana nta byo kurya bafite, imvura kirabasanga aho bari bahungiye, kuko ntibafite umutekano yuko bagomba kurara mu mazu. Ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane.
Aba baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhungira mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho bagiye banyura bari kunanizwa n'amabariyeri y'igisirikare muri teritwari ya Uvira. Aho FARDC ibasaba kwishyura amafaranga 500 y'amakongomani. Fashingabo Benjamin n'umwe mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi.
Yego, turahunze cyane, twagiye duca mu nzira batwaka amabariyeri menshi yacu kwiraturihisha amabariyeri, kandi twaratakaje abantu n'ibintu nta kintu na kimwe dufite cyangombwa, ariko bagenda baturihisha mu nzira duca hose. Dutakaza amafaranga menshi n'abatwika ibyangombwa bazagenda babafunga bicunguza amafaranga menshi.
Ni hehe na hehe?
Kwaki aho bita kwa biziba baradutoteje jo cyane, batubwira n'amagambo mabi ngo nitwe twishe, ngo twinitwe twatesheje intambara, ngo kandi burya dutahi wacu nta kuko tutari abakongomani. No kugeza aha ku kirungwa baturebaga nabi bamwe ahotegwa kuko nta byangombwa hantu babwira kuko byahiye, kugeza naha muri Nyarubwe hose bagiye badutoteza kabisa n'abandi bibarabara kuko ngo tutakoze baturihishaho duca hose nta cyangombwa na kimwe dufite.
Umwitse mwishuye angahe?
Umuntu yazayishoye bamwe bagiye batanga nk'abafashwe badafite ibyangombwa zatanga amande ibihumbi 10, n'abamabariyeri twatanze ibihumbi 5.
Gusa muri uyu mwaka umuyobozi wa gisirikare muri teritwari ya Uvira na Fizi, General de Brigade Rugayi David, yari yasenye amabariyeri yose abasirikare bashyiraho bakishuza abaturage. John Rukumbuzi nawe ari mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi, avuga yuko usibye izi mpunzi zivuga yuko ziri guhunga ibitero by'abagwanyi bo mu mayimayi, hari n'abaturage bari guhunga ubujyo igisirikare cya FARDC gikorera itongwe kibahohote kibita abagwanyi bagumino.
Abenshi bahunze leta mayimayi ho cyari cyane, ariko leta yagendaga ifata abantu, yabona umusore ngo ni gumino kandi tayihiga gumino ntihige mayimayi, igasanga abantu mu mihana ikagufata ngo uri gumino itana gusanganya n'ikoro cya gisirikare, kandi naho nta warunkije no mu isoko. Ariko twe bikibazo badukore baturasiye mu isoko, naho abantu bose bamigunda bahuba cyatunye bahunga n'abamikenke, twahunze amasasu barasiye mu isoko baturasa, ndetse bitumuga mu bitarutiriza abuzi gaho.
Kuviza intambara zatangira mu Minembwe, ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwagiye busezeranya abaturage ko bugiye guhosheza intambara, ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo bagwanye ibitero bagwanye ba mayimayi bica bakanyaga amatungo y'abaturage b'abanyamurenge ndetse bagatwika n'amazu yabo. Kuko n'uyu munsi imyana muri Kivogerwa no mu Marunde yatwitswe. Dadatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ejo kuwa mbere Abarundi bibutse imyaka 26 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Ijwi rya Amerika yateguye inkuru ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza imyaka 26 irangiye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Vyatanguriwe n'inkuka y'imisa yabereye mu isengero Katolika Regina Mundi. Umwe episkopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervaise bashimiye ubusa yahereje iyo misa yagarutse ku butwari bwa President Ndadaye.
Uyu nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye indoto yari afise z'uko ibintu byohinduka mu Burundi bikaba byiza gusumba abarundi bose bakuba ku Burundi bushasha ahatamugwe n'umwe w'abantu kumigwa ngo ucinyizwe na bene wabo ahagateka kazi na muntu kubahirizwa aho umuntu ataniganwe jambo eki ndoto z'uko umwe wese yogiraho abakubahwa maze na nyarucara kivuga ati ndi muto nkaba mugwanje izo ndoto kubiboneka yagandago atazishitseko atambuka gutyo atatweretse isura ryo Burundi bushasha yatubwira mugabo nk'umukristo ndemera ko yaranguye umugambi Imana yari imufiseko arabigitarugwa n'abakurikiye bose baciye ko kandi babandanya bacako ngo Burundi ube igihugu cinjiye muri demokarasi yarakoze rero igikomeye mu kanya gato Imana yamuhaye.
Ibirori vyo guhimbaza iyo myaka irangiye incungu ya demokarasi igandaguwe vyabandanirije ku ntatemwe ya Melchior Ndadaye n'abari abafasha biwe. Imbere y'ugushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa, abari bitavye ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza babanje kumviriza ijambo Melchior Ndadaye yashikirije abarundi ahejeje gutsinda amatora yo mu 1993. Melchior Ndadaye yashimikira kukubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi bushasha yifuza.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi. Kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana, yo kutubahana, tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.
Inyuma y'imyaka 26 irangiye Ndadaye Melchior agandaguwe mu mugambwe Sawanya Frodebu yararongoye, barashima ko ubutungane buza bwaratanguye amatohoza. Petero Karaveri na Himana arongoye umugambwe Sawanya Frodebu muri kino gihe asaba ubutungane gushira ahabona urwo rubanza abarundi bene kubura bakamenya vy'ukuri abatumye bararirwa mu Burundi.
Uko ubutungane buriko urabigenza twebwe turabikenguruka, ariko tugasaba yuko byobera ku mugaragaro. Urubanza mwenuru ni urubanza rwa politiki. Turasaba nk'aje gitega urubanza ruriko rurabera yuko burya ruriko ruraba ubutungane bwutegura yuko abarundi babikeneye bose boza kumviriza bakumviriza bakumenyene byagenze kuko birabaraba nibo bamerewe nabi. Tugasaba yuko kuri ijya ngoro y'ubutungane tungane boshiraho ivyuma vya vyuma bisohora amajwi manini manini. Hajya rero abacamanza bashashe bari kumwe bariko baraburanya nabajya abavyagirizwa tukumva inyene biri kubiragenda tukavyumviriza twese kuko n'abarundi nibo banyenda rubanze bateza kubikurikiranira hafi tukumva ibyari byo.
Indongozi yo mugambwe washinzwe na Melchior Ndadaye ibishikirije mu gihe hari abakukuruke mu ntwazangabizwa ugo rupfu bahagaritswe na parake nkuru y'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze wa 2018. Kiretse abo bakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi, ubutungane bw'u Burundi bwaranasohoye umutahe kuri Petero Buyoya yahoze arongoye u Burundi, bakagirizwa kuba ari ku isonga ry'abagandaguye President Ndadaye Melchior yari yamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu.
Desire Hatungimana, urakoze. Muri Congo Brazzaville, ishuri ryakira abana b'abarundi n'abanyarwanda mu nkambi y'impunzi ya Kintele ryagize abana baje kwisonga mu gihugu cyose barangije amashuri abanza. Biga bafashijwe n'ishyirahamwe ridaharanira inyungu ryitwa Le Petit Main, rifite icyicaro mu Bubiligi. Umuyobozi waryo Marie Odile Umutesi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mario Dide umutesi ndagusuhuza urakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Niriweho Venice Nshimiyimana.
Komera cyane uyobora ishyirahamwe ryitwa Les Petites Mains, ishyirahamwe ridaharanira inyungu rifasha abana b'impunzi bari mu nkambi zo muri Congo Brazzaville. Tunyuriremo muri makeya iryo shyirahamwe rimaze igihe kingana iki rikora uwo murimo.
Ishyirahamwe rero riri hano mu Bubiligi nk'uko mwabivuze, turishinga byari mu mwaka w'2008 tumaze gusura igihugu cya Brazzaville, dusangamo impunzi nyinshi zirimo abana benshi badafite kirera batajya mu mashuri, akaba ariyo nshingano ya mbere yatumye dushaka gushinga iryo shyirahamwe.
None se iryo shyirahamwe mumaze kurishinga mwabafashije iki abo bana kugira ngo nabo bajye mu mashuri nk'abandi?
Yego, murabyumva ko atari ibintu byoroshye, twaraje tubiganiriza abandi bantu urungano twari turi kumwe hano mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, twiyemeza gushinga iryo shyirahamwe. Ikintu twabafashije twavuga twagezeho, twagize Imana dusanga hari indi association iri mu gice kitwa cy'abaframa cyo bita Côté Flandre, nayo ibikora iradufasha, tugerageza gushyira abana mu mashuri, twubakisha amashuri dufashijwe n'iyo association yitwa Systeme, ku buryo abana bashoboye gutangira kuva muri primaire, ubu ngubu bakaba aba mbere bararangije primaire bazi gusoma no kwandika, ndetse bakaba bari mu bahanga ba mbere muri Congo Brazzaville.
Nimba bararangije primaire rero ni ukuvuga yuko ndavuga amashuri matoya, ubigiye kirageze kugira ngo babe batangiye amashuri yisumbuye, ibyo nabyo se mubibafashamo?
Icyo kibazo bajije ni cyiza cyane, ariko akaba ari ikibazo kigoranye kuko imfashanyo dufite, ubushobozi dufite budashobora kuko tunagerageza gufasha ababyeyi babo cyane cyane abagore kugira ngo bagerageze, kuko umwana atariye ntabwo yashobora kujya mu ishuri. Donc dukora utuntu twitwa duproje dutoya tujyanye n'abo badamu, ku buryo abadamu bashobora kugaburira abana ngo bajye muri primaire. Ubwo rero byerekeye mu mashuri yisumbuye, turi gushakisha uburyo bushoboka bwose ngo abantu babe badufasha nabyo tubigereho. Mbese twifuzaga gukoresha uburyo bwitwa parrainage rwose, tugashaka gushishikariza abantu bose babishoboye kuba bafasha abo bana kwiga, kuko umuntu utazi gusoma no kwandika aba ari ingorane cyane muri biriya bihugu.
Ariko si muri ibyo bihugu gusa, n'ahandi hose ku isi utazi gusoma no kwandika asigara inyuma, ndabeshya?
Oya, nibyo koko, ariko umuntu ahera aho ashoboye byashoboka. Niyo mpamvu nkago association yacu yihariye abana bo muri Congo Brazzaville gusa, ko twaraguye tugera n'ahandi, hari nabo muri Kenya tujya dufasha, ariko twibanze kuyo nkambi iri muri Brazzaville ahitwa Kintele, kubera ko uyu ufite ubushobozi bukeya nkago watangira gukora ibintu byinshi cyane, uhera gato gato abandi bakagufasha, nyuma ukazagenda buhoro buhoro uzamuka cyangwa umenyekana, cyangwa se n'abandi babishoboye bakwigiramo bakaba bakora bafasha abo bana.
Tugaruke gatoya ku mfashanyo mubaha imfashanyo y'amafaranga, nabyumvise bakumukubaka amashuri, ese mubaha n'ibitabo, mbese mubaha n'abarimu kugira ngo mushobore kugera ku musaruro mwabonye, uvuga yuko abana bari mu bambere batsinda neza, iyo musaruro mwawugezeho mute?
Ubwo natwe tugitangira byatubereye ikibazo gikomeye, kubera ko aho twajyaga hari abatubwiraga bati yemwe amakayi turayafite, muzaze tubaha amakayi, tubahe n'amakaramu byinshi cyane, ndetse n'imyenda yo kwambara. Bitubera ikibazo kubera ko kubitwara umuntu atashoboraga kubikora. Ku buryo rero umwaka wa mbere mambure wacu umwe yagiye yo sur place arareba, aragenda agura amakayi, akora uburyo ashoboye kugira ngo arebe ukuntu byakoroha kugira ngo buhoro buhoro tujye turwasha kubafasha.
Mbese muri izo mpunzi mufasha hari impunzi z'Abarundi zaba zirimo aho ngaho muri Congo Brazzaville?
Nk'iyo nkambi harimo impunzi abenshi n'Abanyarwanda, hakaba harimo Abarundi ndetse n'Abakongole, bose nta kuvangura, bose iryo shuri abajemo bakiyandikisha bagashobora kuyigeraho nta gutuvangura.
Mario Dile umutesi, ndagushimiye cyane kuba waje ku ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze Venice Nshimiyimana.
Ishyirahamwe OLCOM rirasaba ONU, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Afurika y'Uburasirazuba, kugondoza leta y'Uburundi kugira ngo yemere indorerezi mvamahanga mu matora y'umwaka utaha. Eloge Wilika neza araduha ibindi.
Umukuru w'ishyirahamwe rikaba masigura ku ishyirahamwe twara ryashimye kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kubera inshingano wa muryango ufite mu bijanye no gukinga amatati ku isi yose hamwe n'ububasha bw'uteka ibihugu gushyira mu ngiro ibyo byiyemeje. Gabriel Rusirarongo ya Olicom yabwijwe rya Amerika bikuru bikuru biri mu rwandiko rwarungikiwe Antonio Guterres.
Rwandiko twerekana ibibazo tubona bihari byugarije abanyagihugu byo kutagira aho bavugira. Murabizi ko atamuntu aciyerekana manifestation atari mu mugambwe utwara cyangwa abawushigikiye. Murabizi neza ko ibintu bijanye no kuvuga icyo umuntu yiyumvira, liberté d'opinion et liberté d'expression, liberté de la presse, byo kutangaza makuru hamwe nuko umuntu avuga icyo yiyumvira, murabizi neza ko bisigaye ari kibazo gihambaye cyane. Ntituvuze ibyo ni buryo bwinshi kwidegembya mu by'urudandazwa, kwidegembya mu buryo bwose bisa n'ivyahagaze uno munsi. Uno munsi ndefe de debatwara barabizi n'abashikiye barabizi, utari kumwe nabo hari ibintu dashobora gukora kandi ubwo witwa ko bifite uburenganzira mu mategeko. Ibi bintu rero twebwe tukabona yuko hagiye kujamwe vy'amatora bishobora kuzoba bibigusumba, arico gituma kwaciye dusa nk'abasemerera hakiri kare kugira ngo ishiramwe impuza makungu ONU rishobore kugira ico rikoze.
Bimwe mu vyonyo kwibanda ko rufyara bigarukako harimo kugondoza abegwa n'amatati y'abarundi gusubira mu biganiro no kwitwararika ko hazi ndorereza imva makungu zicungera amatora y'umwaka uza.
Bushira inguvu mu kubwira abanyepolitike b'abarundi cyane cyane duhereye kuri leta hamwe n'umugambo utwara mugabo tutasize inyuma nawo muri opposition ko mu maguru mashasha botunganya ibiganiro bibera hanze kugira ngo ibyo biganiro bishobore gutora umuti w'ibibazo bijanye na politike, imibano, ubutunzi, eka ibibazo byose zose biri mu gihugu cyane cyane bumvikana ingene botegura amatora tuje akuza bose. Ikigira kabiri twasavye abasanzwe bafasha Burundi nuko bokora ibishoboka byose kuburyo ibijanye n'amafaranga bariko barafashisha ibicanke biriya bobabwira ko imbere yuko bayasohora bategezwa kwerekana ko bariko bategura amatora neza. Tuja dusaba leta yuko ibyo yanka byose yamaze kuvuga ko itazopfa yemiye ko hari abacungera amatora bava hanze, tuyisaba ko yokora ibishoboka byose kugira ngo abacungera amatora bava hanze ibemere baze barabamenyesha makuru abasanzwe bacungera amatora b'ibihugu byinshi basanzwe bimenyereye baze mu gihugu bakurikirane.
Leta ya Burundi yahawe kopi ya runo rwandiko, hari ivyo yasabwe vy'umwihariko.
Kindi twasavye leta nuko yukora ibishoboka byose biciye mu biganiro kugira ngo amatora azobe, ibi bijanye n'ugutaha kw'impunzi, ibijanye n'amaradiyo yugawe, amashirahamwe yugawe, byose bishobore kuba byagiyeho. Ivyo navyo nta kandi gishoboka bidaciye mu biganiro. Ikindi twavuze nuko hariho ibyo twise iyi mitahe tubona kumengo ni ninde bashize ku bantu ko bo bihagarika kuko ntacyo biriko birafasha, biranamaramaje mbere nko kubona wewe witwa ngo tanze umutahe mugabo uwa uhaye ahubwo gasho sagusunzya ni nguvu bo nyene je mbona ko mengo ni nkintu vyo kwimaramaza kuko nta kintu nakimwe bimaze nibabikure abantu bashira imbere neza.
Mugihe asigaye amezi ndwi gusa ngo hamatora mu Burundi, amashirahamwe n'imiryango imwe imwe bavuga ko ashobora kuvyara injyane zihambaye hamwe yotegurwa abanyepolitike, amenyesha makuru n'abahanira agateka kazi na muntu bataratahuka ngo hanajya hicuka gituma impunzi zose muri rusangi zihunguka hamwe n'umwidegemzo wo gukora ku migambo itavuganwe n'ubutegetsi. Leta isigura ko abifuza gutahuka amarembo yuguruye mugaba baronderwa n'ubutungane atankeke intaha izobokera. Mu minsi heze hari intumwa zibiri zunanitse na Leta ruri mu zitavuga rumwe n'ubutegetsi zirurikiyemo abanyepolitike bari hanze y'igihugu zaroye mu Burundi. Anise niyo nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa muri Senarede yari muri zo yatangaje ku rugo rugendo ruri mu ntumbero yo gutegura umuzo wa bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu. Ibitumvikanwa ko mu matora y'umwaka uza vyadutse mu mwaka w'2015 icyo gihe Perezida Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamugwanya avuga ko atari yemerewe agitsinda bisokoye mu matora nk'uko vyagenze mu mwaka w'2010. Eroje urika neza Nairobi juja Amerika.
Chuti zacu rero nangaha aya makuru ahumurije, mbashimiye cyane ko mwakurikiye iki kiganiro iwanyu mu ntara. Ibigano by'ijwi rya Amerika radio yanyu birakomeza birimo muri isanga guhera saa 10 nkuko mubizi. Umunsi mwiza, murakarama.